Itangazo ryo kubika ry'umuryango wa nyakwigendera Perezida Pierre Buyoya ijwi rya Amerika ryabonye niryo ritomora neza aho uwo muhisi azohambwa. Iryo tangazo rigira riti: "Ndoguriye twa Mugina umutambukanyi abana n'abuzukuru ba Perezida Buyoya baramenyesheje inshuti n'abagenzi ko nyakwigendera azoshinguranwa iteka mu gihugu cya Mali aho yaramaze imyaka itari mikaba. Amatariki azomenyeshwa hanyuma." Umuryango wa Buyoya usubiye gushimira ababandanya kuwihanganisha Ndugaye twa Mugina. Icyo gihugu agiye gushinguranwamo iteka yagiye kugikoreramo mu mwaka w'2012 agiye kuba intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Mali n'akarere ka Sahel. Naho biri uko bamwe mu bo byakoranye ntibavyakiriye neza. Kuri bo igihugu c'u Burundi yakoreye imyaka irenga 10 ari umukuru w'igihugu nico cari kuba uburuhukiro bwiwe bwa nyuma. Frederic bamvuga inyumvira yabaye icegera ciwe kuva mu mwaka w'igimekime 1998 gushika mu mwaka w'2001.
Nakambaro kibara kubera ko barya bari ku butegetsi sibantare cyambara ntama ntibanje aribo bazanye igihugu c'u Burundi kubaho. Basanze igihugu c'u Burundi kiriho kandi icyo gihugu cyaratwarwa n'imbere yabo kandi n'inyuma yaho kizoguma gitwarwa. Rero kubona umukuru w'igihugu apfa bakanuma, uravye ingene bagaza yapfuye bakavuga uyo yapfuye bagahora na kambaro kibara. Kubera ko n'umukuru w'igihugu amakosa bamwagiriza natuma taba yarabaye umukuru w'igihugu, urashobora kwanga kazoza k'umuntu mugabo ushobora kwanga kahise kiwe. Yaratwaye kijya gihugu imyaka ishika 13 ari nacyo gituma yapfuye, babwirizwa gufata ko ari umukuru w'igihugu yapfuye. Wumva igihugu cyabuze, ni cyabuze Buyoya Petero, cyabuze uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Babwirizwa kugira icyo babivuze ko ngombwa.
Abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi gushika ubu ntacu barashima gushikiriza kuri urwo rupfu. Iradio ijwi rya Amerika rigitangaza ubwa mbere ubwo rupfu. Niho Wirinyamitwe, umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ko atawukwemera neza ko Perezida Buyoya yitabye Imana. Inyuma y'amasaha make Nyamitwe yahavuye yandika ati: "Nivyo ico bikoze mu bategetsi b'u Burundi, nta numwe arahoze umuryango n'igihugu vyabuze nyakwigendera Buyoya." Honorable Frederic bamvuga inyumvira abona ko iyo nyifato itabereye umugambwe CNDD-FDD washikanwe ku butegetsi na Perezida Buyoya kuko ariwe yemeye ibiganiro biwuhuza na leta yiwe. Gusa leta y'u Burundi yari yashimagije Perezida Buyoya mu mwaka w'2014 aho Perezida Petero Nkurunziza yari kwasaba bagenzi we ku isi kumufasha gushigikira Buyoya mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie. Iketa rya nyakwigendera Nkurunziza ryagira riti: "Perezida Buyoya yarerekanye ubutwari akatari gake, arakunda igihugu n'abanyagihugu ndetse na Afrika yose. Niwe yatanguje ubumwe bw'Abarundi, imigambwe myinshi n'ibiganiro vy'Arusha." Budakeye na kabiri leta yasubiriye Nkurunziza yagirije Buyoya gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 no kuba yaragize uruhara mu igicwa ry'uwahoze atwara Burundi Mercure Ndadaye, gutyo atangura kurabwa nabi. Ubu igihugu cya Mali nicyo cemeye ko aricyo kizomukura mu gihugu cy'u Bufaransa aho yaguye congere kimuhambishe. Umukuru w'igihugu cya Mali yavuze mu itangazo ryiwe ko icyo gihugu kitazopfa kimwibagiye kuko yagifashije kurondera amahoro n'umutekano. Icyo gihugu ni nacyo cyari cyamuhaye ubuhungiro mu kwezi guheze kuva atanze imihoho mu ishami ry'ubumwe bwa Afrika. Pierre Clavier, inkuru Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.